Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, mbega Imana irahindura ibyiyumviro byayo. Bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana 965 i Los Angeles, California, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana, muze tugume duhagaze n'imitwe yacu yunamye akanya gatoya. Data wo mu ijuru, turagukengurira ku kintu cyose cy'ubuntu waduhaye. Ntitubereye n'umwe umwe mu mihezagiro yawe, iya tanke kandi imihezagiro turonka tudakwiriye. Kandi turasaba Mana ko ubandanya kuba hamwe natwe, kwinjira gusa no kumva iyi mpemu y'igitangaza mu gikorane. Ndazi ko biva kuri wewe, kandi ndasaba ko Data ubandanya kubahiriza igikorane ijoro no kuba kwawe ngaha no gukiza abarwayi n'abanani. Ubikore iriribe ijoro rihambaye, tuzokwibagira vuba kubera kuba kwawe ngaha. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndashaka gusaba imbabazi kuba narabagumije cyane ejo ku mugoroba. Ndagerageje kunyarutsa gusumbira ijoro, kandi ku buryo dushobora kugira n'ingoga maze dusengera abarwayi. Atankeka niyumvise neza ku byerekeye igikorane cyo mu ijoro riheze. Umengo hariho abantu benshi bakize, kandi naronse ugushigikirwa kwenshi, bose base kandi bahamwe. Uko niko duhagaze rero, umwami abahezagira ubu niyumvira ejo mu ijoro. Kigereje kuba nibaza ko bamaze kubitangaza n'ikindi kibanza, ni byiza cyane. Ubu tuzingure mu gitabo cyo guharura igice cy'22 n'ingogana n'ingoga, akugisoma gitoya cyane kugira ngo ngire icyo ndabivuze ko bikeye. Hanyuma rero tugire ugushira umwanya munini ya mu murongo w'amasengesho. Beiri yavuze ko yatanze amakarata menshi cyane, 200 cyangwa 300, kandi birajya gufata umwanya munini ya wo kurangiza umurongo w'amasengesho. Rero ndaje kuvuga iminota mike itarenga iminota 30 namba bishoboka. Hanyuma rero ntangura umurongo w'amasengesho, nzengera abagwaye mu gusubira ngo byagezwe murantunga. Guharura igice cy'22 n'umurongo wa 31 nibyo nifuza gusoma ibi. Maze Uhoraho ahumura ya maso ya Balamu, abona uwo mumarayika w'Uhoraho ahagaze mu nzira yasohoye inkota, aca ajondami ku mutwe arapfukama arunama. Ubu ibi bishobora kumvikana nk'igisomwa gitoya igikaze cyo kugira icyo dufatiye ko no kugira igikorane cyacu cyo gusengera abagwayi. Kandi ngiye kugerageza kugira ngo umurongo w'amasengesho ubutanguye isaha 3 namba bishoboka. Ubu ndashaka gufata icigwa iri joro, mbega Imana irahindura icyiyumviro cyayo. Murazi dushobora guhindura icyiyumviro cyacu, kandi kubera twiga ibitandukanye gatoye tumenya ko twihenze. Ariko nibaza ko Imana ishobora guhindura icyiyumviro cyayo, kubera nambi bikora rero atankeka. Ntiyoshobora kuba idafisiye itanguriro n'iherezo, kandi yoshobora gufata ingingo nziza irushirije namba yoyihindura. Rero ukwizera ndayifitiye nuko uko idahindura ibyiyumviro bya, kuko namba Imana bishika igafata ingingo itegerezwa kugumana n'iyo ngingo. Murabona kandi igihe cyose icyo kibazo kije itegerezwa gukora cyo kimwe nuko yakoze ubwa mbere, cyangwa yakoze ibitari ibyo bwa mbere. Murabona rero biduha ahantu hanaka ho kugira ukwizera kwifatira. Ubu ntidushobora ego, ukwizera si ikintu kinaka kibi babi gire bangu ushobora kugurukisha ngaha na hariya ahantu handi. Ni ikintu kinaka gitegerezwa kudakekeranywa, ko gitegerezwa kuba ikintu kitanyiganyigwa. Kandi ubu sinshobora gushingira ukwizera kwanje ku kintu kinaka kivugwa gusa, gitegerezwa kuba ikintu cyemejwe imbere yuko nshobora kugira ukwizera neza. Nk'umugabo ahitamo umuti nyeziko akwabira, yemwe we mugore yabiriye cyangwa atankeka yiteguriye guhura n'ingorane nyinshi. Murabona rero ategerezwa kugira ukwizera ibintu binaka bikomeye, ukwizera nakunaka ko gushingira ko ku ijambo ryiwe, kuco umuntu wundi yavuze. Kandi ikintu kinaka ategerezwa kugira ikintu kinaka cyo guhanga amaso ngishinga ko ukwizera kubyivyo. Numva yuko kugira ngo mpure n'Imana hari ikintu kimwe nyene shobora gushingira ko kwizera kwanje, kandi naco ni ijambo, kuko dufise ibyiyumviro bitandukanye. hafi twese two kwicara maze tukaja kuvuga mbere no kubijanye n'ikintu kinaka cyo gufungura imwe nitwohurije ku kintu cyo gufungura kandi dukozwe mu buryo butandukanye n'akayabagu kacu karatandukanye kandi kubw'ibyo bituma amasengesho yacu tubona atandukanye mu byo yumvira ko ari byo canka atari byo biduha umwe wese bakwe ryo guhitamwo ariko kuganje nizera yuko ijambo ry'Imana rukuri kandi sinizera yuko ari byo gusobanura uko umuntu byayavyigombe nizera yuko ari cyo rivuganye nuko nukuri kandi uko niko narifata nisunze nyene ko ari ijambo ry'Imana rero mfise ukwizera gukwiye nkumbure ko gutuma ryose rikora ariko ni nzira y'umuntu yarafise ukwizera gukwiye ko gutuma rikora nico kimwe nka karorero neo kiyarafise ukwizera gukwiye kuburyo atarinze gufa yafashe gusumu urugendo kumuhinga mu nuko araruha ngakwiyisi maze yidugira mwicuru no kwifuza tankeka kugira ukwizera nkuko ariko nizigiye yuko tuzoronka uko kwizera umunsi nkuko duhurira muri we rero ibyacu gituma nato ya hantu nuko bisa nuko ngaha kuri jewe ari hamwe mu hantu muri bibiliya ho bahantu hinkora mutima ho gusomira ijoro kuko bisa naho Imana yahinduye ibyiyumviro byayo maze bwira baramu gukora ikintu kimwe kinyuranye rero imubwira gukora ikindi kintu rero niyumviriye nkumbura kanya gato ya gusa yuko tuja gukerageza kubitunganya gato ya gusa maze turabe ibyo ndyamubariye by'ukuri rero ubu ndukubwire kugira ngo tubyerekane neza turazi yuko Baramu yari umuhanuzi kandi Baraki yari umwami w'Imowabu ico gihe kandi ntibari ba abatizera hari Imowabu bakorera Imana imwe nk'iyo Isirayeli yakorera kuko Mowabu ihanga ryatangujwe n'umuhungu wa Loti n'umukobwa wiwe nuko rero abakorera Imana bakorera Imana imwe namba muri abanetsi bimaze ibyabo n'ibintu byose byari bimeze cyo kimwe neza na netsi bimasa n'intama nazo tuvuze kubijanye n'ukuza kwa kabiri kandi rero namba gushimikira ku mategeko ari byo byonye n'Imana isaba rero mu wabu yari ishimikiye ku mategeko no gutanga ibimaze nka kurya nyene Isirayeli yari iri ariko turabona rero Isirayeli iri mu murongo wo gukurikira ijambo ry'Imana baja mu gihugu basezeraniwe kandi baraja aha ho baye ikigereranyo cy'iby'umubiri n'ibyamwe mu bihuye kandi iby'umubiri n'ibyamwe mu bihuye hama hariho gusekana kuko bitana mu mitwe neza na neza kandi Isirayeli ngaho icyo yakoze nshaka kubyerekana nk'ishengero na muhemu na Mowabu nk'ishengero risanzwe ishengero gusa cyo twita ishengero risanzwe kandi twese tuzi neza yuko hariho ishengero kandi hakaba umugeni ava mu ishengero ibyo turabizi yuko ibyari ukuri kandi birahangana ngaha kandi tubona yuko igihe byahangana ngaha byari bivuye ku kintu kimwe nari nipfuje kuvuga ko akanya gato yabimaze guhangana kandi rimwe rimaze kubona ibyo irindi ryariko rirakora habayo ukwigana guhambaye rimwe ryigana irindi kandi aho niho tubisanga uyu munsi aho niho turonkera ibyiganano byinshi cyane kandi yubikoze wa muri mu ngorane nushobora kuba ubuzima bw'uwundi muntu ntushobora kwigana ikintu kimwe dutegerezwa kuba icyo turi ntimutegerezwa na rimwe kubigerageza namba uyu muntu akoze iki kintu kimwe kuko abikoze wiyumvira yuko utegerezwa kubikora nawe ntubikore uri umuntu ku giti cawe ku Mana kandi ntutegerezwa kugerageza kwiganana kandi ubisirayeli neza ku ntumbero y'ibyo yategerezwa yagendera mu nzira igana icagezwe kubw'icagezwe cy'Imana baja mu gihugu cy'isezerano basekanye na Mowabu ubundi mugwi w'abeyizera kandi nizeye ko bitumvikana nabi rwose ariko akarorero gatoya nashaka kubaha hano ni uko Mowabu yaba mu gihugu yarushirizaho kumera nk'idini yari afise abamenyekana n'abanyacubahiro mu bwami bwiwe ariko Isirayeli bari gusigi abayererezi ntibari bafise iyo baja bayerera gusa nk'uko umwami yabarongora ubu nizera kandi Barami inyuma mu buhanuzi bwiwe yavuze ati raba n'ihanga ry'ibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga kandi niko ryamye na ntaryo kandi dusanga uguhangana gushitse gusa ni nka Kayini n'Abeli nabo barahanganye kandi bo barabavukanye kandi bo nyina umwe Eva kandi tubona ko bamenye ko bapfa akandi bari birukanywe mu bugingo mu murima w'ubugingo kandi bomi bariko baragerageza kuronka inzira yo gusubirayo akandi namba mwabibonye bomi barabanyedini cyane gusa Kayini yari umunyedini nkuko Abeli yari.
Cain was just as religious as Abel was. And they both
kandi bombi bubaka igicaniro mu majambo yandishe ngero bombi batanze ibimazi bombi barasenze kandi bakoreye Imana bombi ari kumwe muri boya yikoreye nabi. Ubu murabona urashobora kuba buri gihe imvuga kuri kandi yamara wihenze hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Ubu tubona ko ibyo ari byo byari kwa Kayini na Abeli kandi igihe babona Kayini yabona ko ishikanwa rya Abeli ryakiriwe. Hanyuma ndashobora guhagarikira hano kugira mvuge impamvu Imana ishikanwa ryiwe ni kubera ko yari kubw'uguhishurirwa yatahuye ko atari camwa bita pome canke nditeye kubu batoye ko atari amakomamanga canke ikintu kinakabarira mu murima wa Edeni candurutse kwicaha kandi yatoye ko Adamu canke nshaka kuvuga Abeli yizeye ko we yari amaraso ye ko yari yo by'ukuri kandi Abeli kubw'uguhishurirwa kwizera yashikaniye Imana ikima zikiruta icya Kayini n'ikimana yamushingiye ku intayeko ari umugororotse murabona kandi ishengero ryose ryubatswe kuguhishurirwa ku ijambo ry'Imana ryose. Yesu niko yavuze umunsi umwe yamanutse ava ku musozi yabari yabigishwa biwe ati mwebwe muvuga ku mwana w'umuntu ndinde canke abandi muntu bavuga ko jewe ndinde. Rero bamwe bavuga kuri Mose riya cyangwa mu bavugishwa yavuze atari ko mweho muvuga ko ndi inde. Rero Petro yavuze ati majamba hamba ati uri Kristo umwana w'Imana nzima yavuze ati haheza gigwa Simoni mwene Yona. Rero ehye impari zikomeye hagati mu bizera. Rero ishengero katolika rivuga ko hari yari yubatswe ishengero ryiwe kuri Petero kuko yavuze ati uri Petero ibuye ritoya kuri ribuye ibuye ritoya nzokubaka ku ishengero ryanje. Yemwe rero abaporoti benshi bizera ko ari kuri we ubwiwe yubatse kuri wibuye rigumye ifuruka ariko murabona yari buye rigumye ifuruka kuri iyo nyubako nibaza ko icyo yubatse ku ishengero so kugira ngo ntandukane n'abandi ariko murabona ikibazo cyari abantu bavuga ko ndinde. Rero Petero yavuze ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yemwe ati uri muhirwe Simoni mwene Yona kuko ata w'inyama n'amaraso yabiguhishuriye ntiwigeze wiga ibi mumbu kuja mu iseminari murabona ntiwigeze wiga ibi mu bintu byakozwe n'umu ariko data wo mu ijuru yabiguhishuriye murabona kuri ubwo rutare nzokubaka ku ishengero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora uguhishura kwa mhemu wa Yesu Kristo. Kristo we ari jambo. Rero ko buguhishura kwa mhemu kukuri kw'ijambo niho neza na neza ishengero rihuhukiye. Nibaza ko ari cyo Abeli yari afise kwitangurira uguhishura kwa mhemu ko kitari cyangwa cyo muri macanga ibikorwa by'amaboko yacu cyangwa n'ibindi yari amaraso kandi yashikaniye Imana ikimaze ikirushirije kuba cyiza gusumba gusumba ica Kayini. Tubona muri Aburahamu na Loti ikintu kimwe mu guhitamo kuko Loti yagiye hepfo igihe cyashiki igihe ishengero rya mpemu n'ishengero risanzwe byahangana kubera abungere bategerezwa gutandukana kandi igihe cyose ibi bibaye bibyurishari. Tubona ko Abeli kubera Imana yamwakiri kandi takiriye ishikanwa rinini yaryiza rya Kayini yari yakoreye cyane kandi yari umusenzi kandi yari unamamaza agasenga n'ibindi yakoze ibyo Abeli yakoze byose gusa ntiyari afise uguhishurirwa kw'icara ukuri. Rero tubone ko igihe Imana yakira uguhishurirwa kwa Abeli n'ishikanwa ryiwe byatumye Kayini agirira ishari ya Abeli kandi habaye ubwicanyi bwa mbere. Tubona ko ishari ryaje hagati y'abungere ba Aburahamu n'aba Loti kandi bategerezwa gutandukana. Tubona ko Mose na Kora bahanganye nabo Yesu na Yuda barahanganye kandi buri gihe byabaye cyo kimwe n'uno munsi niko bibi. Ishengero risanzwe n'ishengero rya mhemu arahangana iyo bagiye hamwe. Ubu irisanzwe rigerageza guhuza n'irya mhemu iminsi yose n'ukwigana ku mubiri. ariko nkuko byari bimeze hamwe na Esau na Yakobo ntibizokunda. Imana ifite ishengero yahamagaye ryatowe ngo risohoke, kandi mu gihe ribayemo azoryihishurira igihe na buri gihe cyose, nkuko yavutse mu Baroma igice cy'umunani ko ukumenywa kwa kera canke ugutoranywa kw'Imana kuzobatuma bashikama. Kayini canke nshatse kuvuga Esau na Yakobo imbere y'ukumwe wese avuka imbere yo kugira karyo ko gutora Imana yavuze iti Esau naramwanse nkunda Yakobo kuko yarinzi icari muri bo kuva ku itangurira, kandi turazi ntimufate nkama yarinzi kiri mu mitima yawo, yarinzi ico washaka gusigura nacyo bitwaye ico ibyo tuvuga irazi cuba ushaka kuvuga. Kandi byamye bitera ingorane, kandi bobo wa iminsi yose umubiri wami iminsi yose ugerageza kuva Kayini yishe abera umubiri wami ugerageza kwica ibyamwe. Tubibona neza gutyo uno munsi icyo kintu nyene kinogiye biragaragaza ko biva kwa Satani, kuko ari ishari no kwigana ukuri.
So we really believe that
rero turizera by'ukuri ko Imana itigera ihindura icyumviro cyayo kuvyo yavuze. Biguma rukuri ari kwirapfa kubireka ngo biberera ho niho ingora niri. Tugerageza gukorera akukwemererwa kw'Imana atari nyako, kandi irabireka. Ariko kandi dufashe kwemererwa kwiwe atari nyako naha atari byo, azotuma kwemererwa kwiwe atari nyako gukorekera hamwe kugira bihimbaze kugomba kwiwe gutunganye. Nta kintu kizogenda nabi n'Imana, ituri irazi neza hisahige ziri jono. Nta kosa na rimwe icago cyose kiba nkuko cyategerezwa kumere kintu cyose twibaza ko ari amakosa ari piratiko ari uko bitegerezwa kubuko nko kwitangurira Imana yaretse cyakirazania atari uko ntikwari kugomba kwayo akubereye. Ariko murabona Imana mwema hambaye data muri we hari byubahiro byose, kandi ibintu byose mubona byerekanwa ni byubahiro byiwe gusa byerekanwa. Yaribeshejeho ntiyari Imana, Imana cyari ikintu cyo gusengwa, yari ububaho ibihe bidashira muri we hari ibyubahiro nko kuba data, kuba umucunguzi, kuba umukiza. Ubu yari ukugerageza ubwa mbere yategerezwa kuba data kuko byagaragara ko yari data, ariko yibeshejeho ntapfa. Kandi rero ariko ibyubahiro byiwe bitegerezwa kwerekanwa.
And God cannot purposely
ubu kunha akuba umucunguzi ikintu kinaka cyategerezwa kubura, kandi Imana ntishobora kubura ikintu nikibigirankana hanyuma ngo igicungure. Nico agarutse ku bumana bwayo no ku rubanza rwayo ruhambaye, ariko yafashe umuntu mu kibanza cyo kwitorera. Izi ku muntu yoguye nuko rero yigize umuntu ubwiwe kugira ngo ashobore gucungura umuntu yari yaraguye. Iyo niyo mpamvu Yesu yari Emmanuel nambi Imana yaratumye undi muntu atariwe ubwiwe nuko bitari kuba bitunganye. Imana yategerezwa kuza ubwayo maze ikaja muri ico kibanza, kandi Imana ntiyoshoboye kumanuka mu mwemu hanyuma ngo ije muri ico kibanza. Yategerezwa kwambara umubiri mu mwana wayo yaremye, kandi yerekanye nga mu itanguriro y'uko ubugombe bwiwe bushitse kwari ukurema umuntu kuva mu mukungugu. Ariko murabona yaretse ko biba mu guhuza ibitsina, ntiyigeze ashaka ko abana bavuka habaye guhuza ibitsina, ariko byaremewe kandi vuba bitokurwaho. Rero turabona yuko Mowabu yari ikibyagwa ku ntango kuko yari umuhungu wa Loti mu mukono n'umukobwa wiwe bwite. Rero nimwitegereze nk'ishengero risanzwe Mowabu yerekane, ishengero risanzwe niko Mowabu ameze hanyuma Isirayeli, ishengero mu buryo bwa mwemu. Rero Isirayeli umugeni yari n'ikigereranyo cy'abahamagariwe gusohoka. Ishengero ubwaryo ijambo ishengero risigura uwahamagariwe gusohoka basohotse muviwe bantu banje. Nimwitandukanye ni kuhora hagize, kandi nzobakiri wanje. Ntimukore ku bintu byabo byanduye. Ishengero ry'Imana ryahamagariwe gusohoka hanze y'isi, hanze y'akajagari k'isi. Ntimukirabisi nkuko nariko ndagerageza kubabwira rirya joro. N'icyo gihe mumenya yuko mufise ingwati y'agakiza kanyu k'ibihe bidashira muri mwebwe biciye mu mubatizo wa mpemu yera yaramaze kubaha ubugingo. Rero mwazutse hamwe nawe, kandi turicaranye ahantu ho mu ijuru mu Kristo Yesu. Murabona ntimukirabisi namba mukundi sinibyifuzo byanyu bikaba bikiri ku bintu byizaho rero urukundo rw'Imana ntiruri muri mwebwe murabona twaravuye twarabohowe ku byiza nta cifuzo kikiriho mu Baheburayo ndizera igice cy'icumi havuga ati hamaho kwibuka icaha ku mwaka iyi mibiri y'ibikoko yatangwa ku bimaze ariko aha ubutanga ikimazi ntaba kigira umuti muri mwijwi rimwagiriza ibyana no kwifuza gukora icaha icyo kintu caraheze muri wewe kuko wahawe ubugingo budashira kandi ishengero ry'umubiri n'umurwi gusa w'abantu mu madini bishyize hamwe ntirikiri jewe ryita ishengero sinkunda kuryita uko ndakunda kuryita ihuriro ihuriro rya metodisi ihuriro ry'abamepati ihuriro ry'abapentekoti ariko ishengero ntiryavutse ubugira kabiri ubugira kabiri muri Yesu Kristo atari byaremwe bishaje kandi turacabona yuko Imana icitse ijambo ryayo rero Mowabu yarabonye Mowabu yaritegereze po mu mirima hanyuma atuma babona Imana igenda muri aba bantu babiri n'ihanga ritunganije baguma bagenda gusa bava ahantu hamwe baja ahandi ariko igitangaje nuko baje muri ayo mahanga barayafata ikintu cyose cyari mu nzira yabo barabifashe rero baratahuye yuko Mowabu yabyitegereje barakiyitegereje epfo ihanga rya Isirayeli hanyuma avuga ati abo bantu batimanga n'igisi yose yavuze ati kandi baratikiza amahanga nk'imiti masagishikura ubwatsi hanyuma baratahuye ijambo rya nyamukuru kwa rukungene baronze uko wishurirwa guhambaye hari uvugishwa n'Imana muri bo bari bafise umuhanuzi rero uwabarongora ntibwari uburyo bwo gukora bashyizweho n'abantu nk'uko byahoze intumwa ziwe zose n'ibindi ariko we hamwe n'abubahwa biwe bose ariko bari bafize umurongozi avuye ku mana umurongozi avuye ku mana kandi yo Yesu umunsi w'umubabaro igihe ishengero ry'isi ryasiga uburongozi bw'Imana bwa mwemu yera hanyuma bitorera musenyeri cyangwa ikindi kintu kugira gifate ikibanza ciwe wari umunsi w'umubabaro mwemu yera ni wategerezwa kuba umurongozi w'ishengero yarungitswe kugaragaza ijambo rya Yesu Kristo guha ishengero ubuzima nk'uko ryari ribayeho mu ntango nta gihe kirekire cy'ishure rurangiranwa cyane ngamu gisagare seminare kandi bafashe bafise rimwe ifo enix kandi umwe muri abo bagabo canke babiri mu banyeshuri yari yaje amanukaho ndi hanyuma avuga ati turagukunda mwene Data Branham ntacyo dupfa na wewe rwose ariko dushaka kukugorora hanyuma navuze ndi rero by'ukuri ndashaka kugororwa rero hanyuma uko ndavuga nti nimba narihenze by'ukuri sinshaka kwihenda ndavugana n'abantu benshi hanyuma yavuze ati byiza nk'iki kibazo cyawe yavuze ati uri kuragerageza gutanguza canke kugira kizimu bugira kandi dini ry'intumwa mu gihe idini ry'intumwa ryaheziranye n'intumwa navuze nti ego mugenzi navuze nti rero ubu nimba yavuze ati rero sinshaka kubiharira na wewe navuze nti nanje nyine sinabishaka ntidushaka guharira ntidutegerezwa kubikora turi bene Data hanyuma yavuze ati rero ni byiza yavuze ati noshatse kugufasha navuze nti by'ukuri ndakeneye kuronka ubufasha hanyuma yavuze ati ubu murabona yavuze ati uburya uko n'ukuri hanyuma navuze nti rero ubu mu kuvuga tutegerezwa gukoresha ibitabo navuze ntizishaka gukoresha iciwanje kandi ntacyo nari mfise atari ariko rero navuze ntizishaka gukoresha ibitabo bibiliya gusa kandi wewe dukoresha bibiliya gusa yavuze ati ni byiza rero navuze ati ubu twizera yuko ishengero ry'intumwa ritangurira ku munsi wa Pentecost turemeranya n'ibyo yavuze ati ego ndabyizera navuze nti ubu ndabonye yuko Imana yahaye ishengero inkomezi ngaho kuri ibyo bikorwa by'intumwa yavuze ategwa icyo cyari igikorwa cy'ishengero bishengero ryaramaze gushyirwa hakwiriye kandi dufise abungere bacu b'amadina hambaye n'ibindi dini dukeneye ibyo bintu habe na gatoya kuzana abantu navuze nti none ni hehe bibiri yivuga ibyo navuze nti mbwiraho bibiri yivuga ibyo murabona hamwe navuze nti rero ntivuga neza na neza ibyo nk'uko navuze nti nyuma rero sinshobora kubyakira itavuze nk'uko urabona murabona navuze nti uko niko bitegerezwa kuba navuze nti muri zera yuko Imana igihamagara abantu yavuze ati yego mugenzi navuze nti ubu muracyakwizimura muraja kwizera bibiliye ibyo inyishu yo ikono kuri inyishu yose ego navuze nti rero umuvuzi ku munsi wa Pentecoste yavuze Petero yarafise ifunguruzo z'ubwami nibwo kandi yavuze ati rero icugifate nki ingingo ikwiye cari Yesu yavuze ati icuzo hambirira mwizigizo bagihambiriwe mwijuru icuzo hambura mwizigizo bagihamburwe mwijuru yavuze ati nzovyizera navuze nti rero mu byakozwe n'intumwije cha kabiri n'umurongo wa 38 Petero abwira abo bantu batangati babu abantu bavuga mu ndimi zitazwi ba mubazi cyo bokora kugira ngo bakizwe yongera avuga ati nimwihana umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaganyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera kugwisezerana ari ryanyu kandi ari ry'abanyabantu bari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu rero nambi Imana ibananya guhamagara iryo sezerano ni ryabo rero yaje hano kandi yari kumwe n'umugwi mukwiwe wa Billy Graham hanasengera igiko asengera igikorane kandi umugumwe muri abo wicaye aho muri California hano hanaka hezindwi mwisengesho irivuye bwina mu mutima w'uguri bishikaniye Imana bisondesheje kandi mwemu yera yamanutse ku mugwi wose kandi atangura kuvuga mu ndimi kandi urero n'umugumwe wanyu w'ishengero dusangiye ubucuti amashengero y'Imana etukse na rizone yavuze ati yo mwene data Branham nzo ndaduga ngaho kumva neza na neza yavuze ati nzoza guduza amaboko inyuma kandi yavuze ati icubahiro cy'Imana ndaririmba gusa kandi yavuze ati sinigeze nshobora kubi akora mu ishengero rya Baptiste bo mu isezerano rishaje navuze ni ndabona mudashoboye niyo mpamvu muri hanze yego rero niho muri murabona Imana ishitse ijambo ryayo ivyivuga izobikora Imana itegerezwa gucitsa ijambo ryayo rero tubona yuko hano kubyiganano byo mubirimo wabo yarafise yabonye umuhanuzi muri Isiraeli yashoboye guhumugisha kuvuma kurongora n'ibindi kugirnu kagerageza kubihuza na politiki rero nivyo bisigaye bibera mu mashengero uyu munsi bagerageza kubihuza n'uburyo bwo gukora ntushobora kubikora mwemu yera ategerezwa kuba ari muzima mu ishengero ibihe byose arongora ishengero kubwo ibihe ribayemwo kugira ngo ashitse ijambo ryasezeranywe ku bwico gihe Imana yavuze ijambo kuva ku itangurira cyane cyane kubyikino gihe kandi cyane cyane kubyiki gihe kandi kubyigihe cyabo ibyo byama bimuko nyene kandi murabona kandi mwemu yera ategerezwa kwama ari muzima mu ishengero kugira iri shengero ribe mu gihe cyaryo ritegerezwa kuba hano uyu munsi kugira ngo ishitse iki gikorwa kigiye kuza ibimenyetso bigiye kuza uku gusukwa kwa mwemu yera kugiye kuza itegerezwa gusa kuba hano kugira ikora ibyo kandi ntimushobora kubironka biciye mu bikorwa by'uburyo bwo gukora ku idini Imana ifise uburyo bwayo bwo gukora niwe yaduhaye mwemu yera ubu tubona nga Mose yari afise umwami kandi uwo mwami yari Imana yamusize amusize kandi baramu nawe yari umunsi yari munsi y'umwami Baraki kandi byari bimeze nk'ishusho ya politike murabona Baraki baramu muhanuzi w'Imana yagiye kuri Baraki kurondera makuru Mose yagiye ku mana kurondera makuru aho niho hari ubudasa yamara bombi barabahanuzi kuko bombi bari bahamagawe n'ima bombi bahuye n'Imana bombi bavuganye n'Imana kandi bombi bari buzuye mpemu bundashitse ku kintu nyamukuru murabona rero bombi barabantu buzuye mpemu rero uko ni kuri bibiri yivuze ko Imana yahuye n'abaramu kandi yavuganye nawe murabona rero tubona umwe wese muri aba bahanuzi bombi barabahanuza abantu b'Imana ntibi twaritse ubutse uburongozi bwabo Mose yitwariritse Imana n'abaramu ngaho yitwaritse Baraki murabe ngaha no kugereranya ibya mpemu n'ibisanzwe ukuntu byari bitunganye Mose yarungitswe n'Imana mu gikorwa ajejwe yahuya kandi ahangana n'uwundi muntu w'Imana mwoshobora kwiyumvira ibyo ariko muraba icyo bari bataba baratunganije hariya hejuru cyari igihugu gitunganije kandi Mose yari arongoye abana b'Abisirayeli neza nk'uko Imana yababwiraho bategerezwa kuja barongowe n'inkingi y'umuriro n'ikiremwa cy'insigabwenge carongowe barongora inzira kandi Mose yaronka aya makuru muri irya rogose atankeka yava ku Mana irya nkingi y'umuriro uwo yari mu marayika w'isezerano ari we yari Kristo umwe yasizwe kandi yaronkera ubutumwa hari yamaze akabuha abana b'Abisirayeli ku nzira ica mu gihugu cy'isezerano ariko uyu muntu yari yagerereye rwose kandi yari afise ubwami bwiwe yari afise amashengero yiwe yari afise ikintu cyose neza hari ya kurutoni rero yarungitse kuzana uwo muntu kuzana no kupfuma irihanga kandi murara mwoshobora kwibaza urya muhanutse umwe umuntu umwe w'Imana abona ibikorwa by'Imana hamwe n'uwundi muntu kandi agerageza kugwanya ibyo bikorwa by'Imana mu gihe yari azi yategerezwa kuba azibirushirije rero baramugambira igihe Baraki yarungitswe se kuri we kandi yamubwiye atuze maze upfumera inohanga rero baraki yakoze ico gikogwa nyene cyane barama ahubwo yakoze ikintu cari ciza yarondeye imana yarondeye imana ubwambere rero ivyo nivyo yategerezwa kuba yakoze kandi rero imana yamuhaye inyishu yayitunganye idaciga iruhande iti ntujane nawe bareke ntupfume baryabana barahezagiwe rero byategerezwa kuba bihagije igihe imana ivuze ikintu cyaricyo cyose ntushobora kugihindura murabe ubugombe bwayo butunganye bwari ntugende ntutere baryabantu n'abantu banje ubwo bwari ubugombe bwayo butunganye ariko Baramu ntiyakunda abo bantu bwa mbere murabona n'ibyo dufise ba Baramu bangaye kino gihe ikintu kimwe ikintu kimwe barabazi ibyiza kuruta abari bafise mu gihe cy'umwami cyacu Yesu Nikodemu yaraje aravuga ati mwigisha tuzi yuko uri umuntu yavuye ku mana cyane umwigisha yavuye ku mana nta muntu yoshobora gukora ibyo ukora shiki imana iri kumwe nawe murabona bari babizi hariyo umubaramu bugira kandi murabona rero Baramu ntiyakunda abo bantu muraba icyicaro gikuru ciwe bamaze kurungika abagabo bameze neza batanu hariya kumubarira bati rero hariho abantu bamwe ariko baraza ngaha kandi numva yuko uri umuhanuzi uri umuntu atunganye nakubwibye ugeze ngamaze upfume aba bantu Baramu yavuze ati nimurindire akanya gatoye gushyiraho ninjira ndasenga nkamara ijoro ryose nkumbura uhora haraja guhura nanje maze amparire n'ibyiza bukeye bwahura yahuye na Baramu amubwira ati ntugende ntupfume bariya bantu barahezagiwe n'ibyiza Baramu yarasohotse avugana ati emwe sinshobora kugenda kugoraho yambariye ngo singende rero mwitegereze igihe basubi inyuma maze bagashikira icyicaro gikuru akugira ngo amanuke hariya maze ahagarika iki gikorane bari bafise murabone emwe icyo gihe baje gusenga icyicaro gikuru carungitse umugwi mwiza kurushiriza w'abantu babubahwa bo mu rwego rwo hejuru nkumbura umusenyero wundi muntu canke yashobora kuba yari umukuru wa karere kamo wa leta umuntu munaka yarungitswe hariya mumbwira manuke kandi abihagarika uko biri kose murabona mwitegereze umugwi wiwe ukomeye kurushiriza ingabire nziza kurushiriza amahera menshi kurushiriza yavuze ati ndashobora kududuza ku rwego rwiza kurushiriza noshobora kukugiraho kuba umuntu asanzwe nshobora kukugira uwo hejuru kurushiriza gatoyo mfisa uburenganzira bwo kubikora kuko ndi umwami ngaha muri uyu mugu uhambaye kandi nshobora kugukorera ikintu cyiza kirushiriza niwe abikoragwa nimwitegereze ibyo bamwemereye bishasha byaramu ahumishije yotegerejwe kuba yarabizi iby'imana yavuze imana izobi kora ku hariko byaramuhumishije kandi nk'umuhanuzi w'Imana ntiyotegerejwe kuba yaragendeye ku mugwi nk'uwo yategerejwe kuba yaravutse muri uwo mugwi mu ntango yarawuvuyemo kandi namba niko ndababarira abantu bamwe b'Imana ngaho iyo bagerageje kubabwira ku cicaro gikuru yuko imizi y'ibitangaza yarenganye kandi byari byo dukora ngaho n'umwami Yesu aduhezagira ngo kandi uwo n'umugwi wo bushikuzi bukorikori n'ibishobisho nta kene kintu ngo uko kirindwara kuva ku mana va muri uwo mugwa honyene bivemwo kuko ari jambo ry'Imana ariko riragaragaza abavuga bati nta kintu kiriho n'ibindi bintu nta mubatizo wa mpemuye ruko kuvuga mu ndimi nta kintu kirimo hariyo ariko mwene data ntuvyumvirize hariyo benshi bameze nka Baramu uyu munsi bicaye hariya mu biro byabo basoma ibitabo bya Bibiliya akandi bazi yuko ari ukuri ariko naho biri uko kubyigihagararo cyabo ntibazokwigera ntibazobigiraho bahagaze nibyo neza na neza nyene mwitegereza Imana yarizi yuko azotegerezwa kuba yari umuwo muri uyo mugwi cyangwa Baramu yategerejwe kuba yarabizi bo bavuye mu bugombe bw'Imana abo bantu bazogukura neza mu bugombe bw'Imana igihuronzo bugombe bw'Imana ntiwemere ko hari umuntu abugukuramo naramenye abantu beza baza mu bikorane bagakina bagasubira inyuma kandi bavuze bati yo emwe nta kintu kiri muri ibyo gukorwa ko guza nta kintu kiri mwakandi abantu bagatangura gukekeranya narabonye abantu baza bakira Kristo mu mitima yabo bagasubira inyuma nkumbure bakavuga mu ndimi bagasubira inyuma kandi ishengero rizovuga riti emwe agatukisha kubo Kristo n'ibindi kandi mana we ntimubikore murabona mupfe muri uwo mugwi mugume akure yabo mu menye hano Baramu yakoresheje imvugo y'inyandiko akubwo kugumya agati mana amakiwe murabona yavuze ati ndakeka mukeshiri joro rero nkumbure nzoba bazi imana murabona nkumbure yoshobora guhindura ibyiyumviro byayo ariko imana ntihindura ibyiyumviro ya imana iduhaye itangazo ry'umubatizo wa mwemuye ku munsi wa pane guko niko ategerezwa kugumya yakoze ibyo mu bihe by byose bya bibiliya kandi azokora ibyo ikindi gihe cyose umuntu azotsa yishimika igico yatanze ari kandi azotsa yizeye yihanye yabatijwe mu izina rya Yesu Kristo kubwo wagwaribwe ibyaha no kwizera Imana Imana itegerezwa gushitsa ubwo rupapuro rwandikwa ku imiti neza akukowe n'umuganga kandi izorushitsa namba namba mu yubashe ariko ntimushobora gutuma ubugerageza kuronga ubwo rupapuro rwandikwa ku imiti ngo urucane ku mudandazo w'imiti mu w'amageni ashobora gushyiramo ikindi kintu kindi muri rwo yo kwica umurwayi niyo mpamvu duviza abagwayi benshi bishengero bapfuye uno munsi bagerageza kubaha urupapuro rw'imiti rutarigo Imana ifise urupapuro rw'imiti rwiza hano muri bibiri yuko yararejo niko ari n'uno munsi niko azokwama ibihe bidashyira udetegeregezwa kunywa imiti nk'uko muganga yavutse ngo uyifate bibiri ivuga iti mbega igire yade nta muvuza abayo by'ukuri ari yivuga ko none niki cyatumye umukobwa wabwobwo bwacamera uko murabona dufise bibiliya dufise umuvuze kuko reka gusumu adandaza w'imiti w'amagendo yavuze nabi urupapuro rw'imiti y'ibyanditswe kuko niko biri mugerageza kuvuga mutimizi ibitangaza yareheze nta kintu byari nk'umubatizo wamwemuyera n'ibindi bintu byose n'umuhugu humye bibiliya ni ukuri kose Imana ntiyivuguruza ku kintu icyo ari cyo cyose yavuze kandi bagerageza guca mu nzira idashika ikintu ginaga yemwe turizeye ibyo yemwe ntibiraba ibyo mwize n'icyo Imana yavuze yemwe iti nzosuka mwemu wanje kuba ari n'umubiri bose yarasezeranye mu minsi nyuma baragerageza kuvuga mu bikorane ibyo mwabonye banyita umupfumu umupfumu kuruha riwe karuhariwe canke Belzebuli canke idaimoni kanaka yemwe bategerezwa kuvuga ibyo kuko bakomoka kuri suko niko yavuze ku byereke Yesu kwitanguriye kandi zitwebwe dukora ibi hama namba Yesu ya kuko yarerejwe n'uyu munsi niko ari niko azokwama ikwezi bihe bidashira nimwe mu yo ikintu kinaka gishobora kurenga 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 igikorwa ciwe akabantu benshi bagerageza kurenga ibyo yo ngwino mwifatanye n'ishengero kandi byose bizoba byiza turi shengero rya kera turi hano haciye imyaka myinshi twatanguye ejo ni byiza namba barawukorera ishengero katolika n'abaroma ryarabarushije mwese abo nibo ba mbere mu madini baraba mbere ariko mwibuke ishengero rya mbere bari dini rya mbere ni nyina na rimwe wo yose muri yari rimwe ryose muri ayo ni kinyurane ni Imana byashyiriye Yohana 17 havuga icyo ikintu nyene murabonego turi mu bihe bya nyuma rero mwibuke Imana izokureka naho beri uko murabona ubu hanyuma rero baramu yiyumvira yati ni byiza hanyuma Imana yamubwiye iti bandanya kuki Imana yari izi ibyari mu mutima wiwe Imana yari izi ibyari mu mutima wiwe guhera ku ntango kubw'ibyo yabwiye iti bandanya yaramuhaye uruhusha yaramuhaye uruhusha rwo kubikora izoguhurusha ngo kubikora izogerageza kenje umukuru abikora yarahe izagira Isirayeli inyuma ubuntu bwari bwamaze gutangwa ku muhanuzi wabo inkingi y'umurimo ukurokoka ibimenyetso n'ibitangaza babikura muri Egiputa n'ikindi kintu cyose kandi yamara bashaka ibyagezwe Imana yarabaretse barabikora ariko byarabavumye igihe cyose yararetse baramara bandanya neza mu buryo yagerageza kubikora ariko yakoze igihe yaragiye hariya kandi mu gishingo cyo kuvuma iryo hanga yategerezwa guhezagira iryo ha ntiyashobora kuvuma icyo Imana yahezagiye nababwiye ko hanari guhagarika isazi itatu rero nunamuye amaso kandi harageze kandi mvize igitabo cyuzuye ibyo nanditse ngariko ndashaka kuvuga ibi mu guheza yuko Imana itigeze ihindura icyiyumviro cyawe ubugombe bwayo butumbereye bwari ubwo Baramu yategerezwa kugenda kandi igihe Imana iko zitangazwa ritegerezwa kuguma rukuri ibihe byose rero Bibiliya ivuga ati Yesu Kristo ni wawe nyene cyo ino munsi n'ibihe bidashira rero ntibisigura mu bundi buna buryo buna ibyo bisigura ko ari wawe unde juno munsi no mu bihe bidashira Yesu yavuze muri Uwera 10 Yohana 14 12 unyitse ibikorwa nkora na wazobikora ibyo nibyo yasezeranye muri Mariko 15 ibi bimenyetso bizoboneka kubizera bavuga bati yemwe ibyo byari iby'intumwa gujya navuze ati mugende muje mu bihugu byose mubwira abaremwe bose ubutumwa bw'inzi ibimenyetso bizokurikira mwisi yose no kubyaremwe byose mu izina ryanjye bazosenda amadayimoni bazovuga inimisha nibafata inzoka canke bazonywa icica ntacyo kizobagira na gatoye nibarambika ibiganza ku bagore bazokira rero nibimuranga byiwe murabona tutege turagerageza guha agaciro ikintu kinaka turageza guha agaciro ishengero cyo twibaza ijambo ry'Imana ntidushobora guha agaciro ishengero dutegerezwa guha cirima namye mvuga ko ari gihe gihambaye cyo guhiyuza ibintu usige ingati zawe nibara ritukura maze witegereze umubanyi wawe asizi iziwe nibara ritukura bamwe muri mwebwe abagore mwambara ubwoko bunaka bw'inkofero kumwishi shengero maze mwitegereza abandi bagore bayikure umukenyezi Jacqueline Kennedy yari afise umuteri wo ku mwa umushatsi umeze ukuntu none raba abagore bose yambara utwo dutambara dutoya dufise ibara ry'igi gunira cyangwa ikintu nk'ibyo nibitera ni kubagore akuba mwibarabara natwe du akweze gutyo rero raba abagore bose bakora cyo kimwe nivyigana nariko nivyo biri mwisa abantu bo mwishengero barabifise barabifashe kandi nibiteraso ni kuba bakora ivyo nibibi kurabo kubikora kandi nakamaramaza kandi yo tubibona binyegetera muri Pentecoste birushirije kumaramaza ivyo nivyo ariko murabona ishengero ryaravyiganya kandi rikabi diri ishengero ryaravyihanganiye kandi rikabireke ubu ntitubinezwe sinigera nitaho nambi koti ryanje ricanye ni pantaro yanje canke ikaruvati yanje ricanye ni koti ryanje nshaka imigenderanire yanje n'Imana kwihura na Bibiliya y'Imana n'ibisabwa byayo kandi ibyo ni byo twebwe nk'aba Pentecoste twategerezwa gukora ibyo no kugira imigenderanire yacu n'Imana imeze neza nk'iyabo kuko we ni Yesu wa wundi nyenejo umwemu yera wa wundi nyenye ubushobozi bwa wundi nyenye n'umuzimu no muzi kandi aba hagati muri twebwe bisa ni nyibutsa umunsi umwe nyina wiwe yari yagiye avuye Yerusalemu gusenga na se wiwumura umuretsi wiwe rero bagize urugendo rw'iminsi itatu kandi bibaza ko bari kumwe nabo hanyuma babona ko atari ahari kandi murazi ndabigereranya n'uwo munsi murazi ishengero rifise intambuko zitatu z'urugendo ritewe wesire Pentecoste urugendo rw'intambuko zitatu Imana izobaha ubutumwa gutsindanishirizwa riteri yara gufashe hanyuma hazo kwezwa kuri wesire hanyuma umatizo kuri mwemu yerana ba Pentecoste kandi bazanamba tutoba twaravuye mu ngorane zikomeye ahantu hanaka tu kuba kibi ntubinini ya nibintu bihabaye nk'abaramu yaravise mu byumviro by'iwa madina hambaye rimwe kurushirindi hamarini kandi rihamwe imidari y'izahabu n'inyenyeri kumiga yo kubiyinga kandi ryashobora kuzana abanywanyi benshi no kwinjiza ikintu cyose mu ishengero ndababwira hari ishengero rimwe ntabu ryari ryo ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryabatijwe na mpemu yera ntuhatirwa muri ryo urivukiramwo urungi kwayo na mpemu yera barabonye umubyeyi yabonye ko atari kumwe nabo rero muri kino gihe imigumu kihambaye iratanguye aho tuzi ko iki gihugu kiriko kiracugumizwa atari gusa igihugu ariko isi iri kwiracugumizwa turi ku iherezo ry'ibi nta kindi kintu nzi kizoba atari zamugu kuza k'umwami Yesu Kristo biri hafi kandi turabona uko guhurira hamwe yo ni muronke buri nyungu iki gikorane kiza muraronke ikintu cyose muri cyo ni icy'Imana nabo udafise mpemu yera n'ubishire mu bwenge bwawe kutaza akuva hano kugeza aho umuronke nga iyo niyo nzira yo kubironka guma hariya kuko wewe agasho agashobora kuba karyo kawe kanyuma hashobora kutabikindi gikorane muri kino igihe cy'uburengazuba nka nkumbure ko coba munsi yikiyaga muri kigi imbere y'ikindi nuko ntituzi cyoshi katu turindiriye ukuza kwimanza z'Imana ku bihugu ubu mbega wovuga ibibi bibaza ko yarafize ariko basanze mu migumu katari ahari murabona ntibyari kumwe nabo ubu tubona yuko mu gihe ibi bintu bihambaye byazanywe kandi tubona yuko tubura ikintu kinaka mu mashengero yacu kandi ico nizo nkomezi za Kristo rero nimwitegereze ishyatsi nshaka kunegura ndabakunda kandi urukundo rw'ukuri rwa marukosora rero turasaba Kristo mu mashengero yacu turamukosora Kristo mu bapenegote bene data bacu n'abashiki bacu hari haba hagaze nijya bikorana by'amasengesho mu buryo bwa kera bari bafise umurongo wose n'ijoro ryose ntabyo bafise abagore bacu bari bafise imishatsi miremire ntayo gifise abyo bayi giteraso ni kubagore kwisiga amarangi no gukoresha amarangi mu misi ya kera no gukora ubwo uko abagore bakora ikintu kinaka cagenze nabi Kristo nta kosa afise murabona ariko ikintu kinaka cagenze nabi ikintu kinaka kiri ahantu hanaka rutari yaba yaraho yari kuba ntiyo kweme ikintu nkica ariko irabikora murabona ingorane zihari kandi turabuze ikintu kinaka turabuze inkomezi twategerezwa kugira aho igikoresho gihambaye cyo tegerezwa kuba kiriko kirakora hamwe n'ibimenyetso n'ibitangaza yemwe iyi nyubako turimwo yotegerejwe kuba yuzuye ubushobozi bw'Imana ubu kugeza aho umunyabya atoshoboye kugumayo nkemu yeragacira kuyiteka neza n'ingoga nk'uko nkanania na Savira kandi turabuze ikintu ubu niki cyashitse bagiye kumurondera mu nshuti zabo ariko ntibamubonye mu nshuti zabo none bamusanze he neza na neza aho bamusize kandi ndibaza igishengero ryinjira muri ibi bihe bigoye by'idini twari dufise umuntu wese yategerezwa kuja hejuru yu kandi yategerezwa kugira amashengero manini n'abantu bafize ubuzima buhanitse n'abantu bambara neza gusumba n'abaririmbyi beza gusumba hanyuma bahagarare hari hanyuma ndakunda kuririmba kwiza ndakunda kuririmba yego indirimbo nyako kwa kera wa Pentecost ariko ese nshobora kwihanganira ubwo buhumbyi bwo kwiga ico mutari nuko tajana nanje gusa kugumya impemu kugezaho usawicirirwa mu maso gusa gusa mwumvikane ndizera kuririmba bivuye mu mutima wawe muri mpemu w'Imana nkuko navyumvise nga araheze igihe gito murabona ndakunda ugusemerera nkuko bwake mu buryo bwake ariko nibaza ko gukoma induru bishobora kuba gusa igihe hari umudiho canke udahari mpemu w'Imana hejuru y'abantu ama nuri miheza giro n'inkomezi z'Imana ditera yuko umuntu yoshingi ntaye ko no kuririmba no gushima Imana ku kazi kabo aho bari hose n'ukuri kandi ubu hari ikintu kitubuze n'igihe tuzomu ukura hariya nyene twamutaye mwijambo reka tuze mukunzi data wo mwijuru rimwe muri aya maja tuzokugarira ibibiri y'ubwanyu indirimbo izoririmba ubutumwa bwanyu mabwigisha umurongo gusengerwa wanyu muhamagagwe umunyabyaha wanyu mazokwinjira hanyuma hazokurikira iki ewe mana mukunzi ntidukeneye ubugombe bwawe bwo agupfa kwemerwa reka tugendere mu bugombe bwawe butunganye reka ntidufate gusa ijambo ahana hariya hanyuma turigiri kwi iri kwiranye n'umugenzo na nemera cyangwa ikintu kinaka reka dufate ijambo nk'uko rimeze twizera ubutumwa giza bwose ikintu cyose Yesu yigishije ko dukora ntitwizera yuko ivyakozwe n'intumwa ari gikorwa gusa twizera yuko ari ijambo ry'Imana nibikorwa bya mpemu yera muntu nka kandi turizera yuko mpemu nyera nyene mwami yaje kuri bo n'ukungene bakoze bizodukorera uko nyene muri twebwe niyaza kuri twebwe nimba ari mpemu yera wahundi nk'uko ndasa vye nk'uko sabye mukunzi imana yuko iki gikorane twimirije gutangura ejo mwijo ndasenga data w'umwijo yuko kizoba igikorane giyambaye cyane icyo gisagara kitigeze kubona tubwo akubaho kwawe hezagira umuvuga butumwa wese yewe mane se byoba ibinyiganyiza cyane suburake bw'Imana bwose merera kuri ya rutaresa abanyavya boje ugumira abagira ubwoba ese ubwa kwa Yesu Kristo koza ijuru yaba akuburyo boshobora gusa kugara amaso yabo hanyuma bamubone we agenda hagati muri bo bitroze rero iri joro imbere yuko ko ibi bibayi dusengera n'Imana mukunzi bamwe mu bana bawe baragwaye barakomere bakomerekejwe kandi barababajwe ngo banda basengere mbega uremera ibyo ndagusabye irijo mwami kubyindwara zabo ndizire muntu ndihaze kugira ubudende bukiwe muri iyi nyubako igihe igikorane kizakurangira bakozi bawe bose nga bicaye hari yabasemerera batari ibiganza byabo no ngaho imbere avuga igihe ubutumwa bavuga batamene ku ijambo data abantu butwunze ubumwe twavuye mwisi muri iyo migenzo ya kera y'ubuhumbyi kandi twavukiye muri mpemu turi bazimira ijoro na kandi wavuze ko kuri uriho natwe tuzoba kandi turi zigira mwami kandi turizera n'umutima wacu wose
trusting Lord and believing with all of our heart according to the word
bijanye n'ijambo yuko duserukirwa muri wewe rero agira amajambo yawe abe ayukurira ijoro kugira ukiza abarwaye mugihe turabasengera n'ayaye masengesho biturose mwami bizomera uko kandi tuzoba twuhimbaza kubw'ibyo tubisabye mu izina rya Yesu amen rero urakoze mana data twiyumvuko gusa nk'uko umwe igihe kimwe muri bibiliya bari mu bihe bigoye hanyuma mpemu w'uhora hagwa ku muntu umwe hanyuma amubwira ahantu ho kunesha umwazi aho kuja mwumvise ibyo wikosore wewe ubwawe murabona mpemu w'ubugingo muri wewe aragukosora ku ijambo murabona niba ijambo riri muri wewe ryibeshaho ryonyene mu ijambo rero ijoro riheruka naracerewe ubu muri abantu beza cyane gusa bisa nk'uko kandi ntangura gusa jewe nifuza gusiyaba nari nzobana namwe bihe byose mu ikindi gihugu rero ubu tugira dusengera abagwaye kandi ubusinzo kugerageza kuzana benshi carimwe nkuko nagize ijoro rero kandi ubiri Polo yatanze umugwi w'amakarata yo gusengerwa ko atari make ndakeka ku ijana nyayo mbega watanze ijana rimwe biri amajana biri zari zinga ninda fise se numero se duzi kikaza mureke turabe nimba ari byo ibu ikarata yo gusengerwa murabona ikarata nyaya yo gusengerwa kugize inomero inomero kuri yose inomero ya mbere duzi ikiganza cyawe hanyuma hejo ni byiza manuka inomero ubugira kabiri gatatu kane ubu kandi bwembwe umuntu umuntu akaduga ngaha nyene ubufate ubu dushaka imwe yose mu makarata yo gusengerwa ariko dushaka baje ku murongo kuri runo ruhande imwe zibiri zitatu zine zitanu ndabona batatu muri bo kandi karata yawe yo gusengerwa ko mugende kane uburi hari ubundi gatanu mbega urya muntu ariko araza rimwe akabiri gatatu kane gatanu cyane utse inomero yamwe 2345 nivyiza ubumutse gusa uko hamagawe inomero yawe neri joro riheze nabonye hari yepfo abantu bagize umugwi ntidushaka ibyo ni nishengero murazi si kibuga nk'inkino rero twebwe twebwe mutegerezwa gukurikiza urutonde rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatanda indwi umunani cyenda cumi ubu gusa mu bashire ku murongo aho basubira inyuma ubu ikarata yo gusengerwa abantu gatandatu indwi umunani cyenda cumi kandi umuntu umunaka arabafata ukuboko kwab'igihe baronse igihe bashyizwe ku murongo hariya hejuru kandi tugira tubasengere ni bangahe bazi kwitse baza kwizera hamwe nanje ubu yuko umwami Yesu aza gukora igikorwa gihambaye ndaza gukora icyo cyose cy'ubu ubu gatandatu indwi umunani cyenda cumi cumi na rimwe na kabiri cumi na gatatu cumi na kane cumi na gatanu ubu muze hafi kugira babe hafi icyarimwe urazi no hirya no hino yabo icyo nicyo gituma inomero zitangwa kugumiza ku rutonde murazi kugumya kugira ntibabe rero uko ni nomero yawe ihamagawe rero gusuce uza hanyuma ni byiza kandi ubu ndashaka bose umuntu wese guca bugufi kandi turaza gusenga kuvuga ndashaka aho dushobora gushika bano bantu basenge kandi ntituzi icyo umwami ashobora gukora ntituzi icyo aza gukora ariko turamurindiriye kugira akore ikintu ibintu bihambaye ubu ndizera cumi na gatanu mbega namaze kuronka benshi ngawe Billy Paul ugeze he ni byiza cumi na gatanu cumi na gatandatu cumi n'indwi cumi n'umunani cumi n'icyenda mirongo ibiri rero murabona abamaze kuvangatirana ubu rero ngiye kuragira nkumbure mwene data umwe nk'igihe iyo amanutse ku mpera y'umurongo nimureka ahamagara inomero zikurikira murabona kugira twese ntiduze guhagarara ngaho igihe kinini iyo dusengera abagwayi ni byiza ubu tugiye ndashaka ko ndashaka kuvugana namwe mu gihe bari kubarakira abo bantu kugira ngo ntibavangatirane ubu nta muntu aza kuza kiretse inomero yiwe ihamagawe twahamagaye kuza kuri cumi na gatandatu nibaza ko yari cyangwa mirongo ibiri ikintu nk'icyo nza guhamagara kuza ku mirongo ibiri hanyuma turindire kandi ibyo biza kuba bikwiye muri kano kanya icyo ari cyo cyo kiza kuba hari ubu hari amakarata angahe muduze ibiganza byanyu ni bangahe bafise amakarata muduze ibiganza byanyu ubu mwibuke ntimutegerezwa kuba mufise ikarata yo gusengera twabaye hano amajoro abiri kandi ijoro ryose mwemu yera yaramanutse mu ikoraniro kandi arakiza abagwayi atari uko amakarata yo gusengerwa nibyo ikarata yo gusengerwa igukorera ikintu kimwe gusa igufasha kuja mu murongo nibyo ariko mufise ukwizera kandi muraba mwemu yera ava ahavugirwa ubutumwa hano nyene hanyuma agasohokera mu ikoraniro haya ni bangahe bazi ibyo akwari ukuri ubu ndizera by'ukuri namba hariho irindi shengero iruhande y'ishengero rya pentego ishobora kugenda maze nkizera nkaba nkaryo namba hariho ikindi kintu nibaza ko cyari cyiza gusumba kandi iyo mwumvise mvuga ikintu kinaka kumashyira hamwe n'ibindi nk'ibyo sindi ko ngwanya abantu ni kubera byocuriki muramutse mubonye umugabo mwakunda mu bwato bureremba bugomba gutembagaragara kandi mukaza muti ubwo bwato bugiye kwibira hamwe namwe mukavuga muti yemwe ndamukunda ariko yatoye inzira yiwe sinoshobora kubikora ibyo ntibiri muri jewe nkome induru nkiruka hanyuma nkamufata nkamunyigagiza nkamujugunya cyangwa ikintu nk'icyo kugira ngo ndamupfandiye murabona kandi ndazi yuko izotemba kumumanuko n'ibyo ibyo bitegerezwa kugaruka muri Kristo nk'uko byose biri ibyo bitegerezwa kugaruka ku Mana ubu jewe mwese hano muramaze gukoranira mu bikorane byanjye zimwe muduze ibiganza n'aba mumaze gukoranira mu bikorane ni byiza nta n'umwe hoba hariho hoba hariho abashaka batarigera bakoranira mu bikorane byanjye agumiza ibiganza byanyu hejuru mwari ko sinigeze ni rya mbere mukoraniye muri bimwe mu bikorane byanjye muduze ibiganza ubugira kandi ibiganza byanyu rero ndababwire nkumbure byoba byiza mpinduye ikintu yemwe byoba byiza mwebwe kuri mwebwe abantu bahejeje kwinjira ngiye birajya kunsaba gusa gatoya iminota mike yiyongera reka ndabibasigure kuko mwogenda mujyanye isigura atariyo murabona nize igikorwa cyose cy'Imana ariko nizeye ko bibiliya yadusezeranye mu minsi ya nyuma ko bitegerezwa kuba ukugaruka ishengero ritegerezwa kuja mu rutonde ryari ririmwo ibyo Yesu yasize yagihe yagenda murabona n'umugwi ategerezwa gusubira muri kirya kibanza ubu twaraciye mu bikorwa bihambaye by'Imana mu gutsindanishiriza ukwezo umubatizo wankemuye ugushumbushwa ingabire ariko mu gukurikira umurongo wa Aburahamu rero sinize kandi ku bw'ibyo ntegerezwa gukoresha ikintu kinaka imyaka nka Yohana Umubatizi nawe ntigize yakiye mu bugaragwa afise nk'imyaka 9 kandi ntigize aronka inyigisho kandi rero ubutumwa bwiye bwari bushingiye cyane kumeze nk'ibidukikije yemwe mwarubyaro kw'inzoka murabona icyo kintu kibi cyane yabonye kandi ibinyereka cyane kandi byize abo baherete inzoka yavuze ati mwebwe rubyaro kw'inzoka kandi ndiyabahuriye guhunga burake bugiye kuza nimutangure kuvuga muti dufise ibi kandi turi bijya imana ishobora kwaya amabuye ibyo yabonye ku nkombe y'uruzi kuyakuramo abana ba Aburahamu kandi byongeye incabiki nibyo yakoresha mu bugaragwa igenekerejwe kubitsina by'ibiti kandi igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa n'ubwo bwoko yaturiye kandi yakozemo inkwi zo gucana murabona ariko ibiti byiza yavuga gusa ubutumwa bwiwe gutyo rero muri ibi ndashaka kubivuga muri ubu buryo turi mu gihe cyihereza igihe cyo kwimbura rero mu rugendo rwa Aburahamu yahuye n'Imana ahantu hose mu mashusho atandukanye n'ibindi twoshobora kubifata kandi tukabyerekana gusa turi uru buto rwa Aburahamu namba twari muri Kristo kandi saka byari yari umwana wiwe niwe mutoya mu buryo bw'igitsina ariko mu buryo bwa mwemu Kristo yari urubuto rwa Aburahamu urubuto rwiwe cyami kwizera kwiwe ubu tubona ko urubuto rwiwe cyami ari rwakoze urugendo rumwe urwo ni umugeni wa Kristo urugendo Aburahamu yakoze kandi ikimenyetso cya Aburahamu yakoze imbere y'uko umwana yasezeranywe aza cyari igihe Imana yagaragara mu mubiri w'umuntu kandi abamarayika babiri baramanutse Yesu yavutse muri wera ruki igice cya 17 n'umurongo wa 30 yuko nkuko byari bimeze mu minsi ya Noa yavuze ku byerekeye igihe cya Noa kandi yavuze ati nkuko byari bimeze mu minsi ya Sodoma murabona ukuza kwiwe niko bizoba mu minsi umwana w'umuntu azohishurirwa rero ntiyigeze avuga umwana w'Imana ahishurwa umwana w'umuntu rero Yesu yaje mu mazina atatu umwana w'umuntu umwana w'Imana ari we yaje mu gihe cy'ishengero hanyuma umwana wa Dawidi ariko hagati y'umwana w'Imana n'umwana wa Dawidi bijyanye n'ijambo ryiwe bwite kandi bijyanye na Maraki kane n'ibyanditswe byinshi ategerezwa kugaruka mu ishengero ryiwe mu buryo bw'umubiri mu bantu mu biremwa muntu mu buryo bwo kuba umuhanuzi murabona kandi mwitegereza icyo uyu muntu yakoze igihe yaza kuraba Aburahamu ikintu cya mbere yabwiye Aburahamu ibyerekeye izina ryiwe ryahinduwe kuko ntiyigeze amwita Aburahamu yamwise Aburahamu kandi igihe yabikora yemwe tubona ko yavuze ati umugore wawe ari hehe Sara C-A-R-A atari Sarayi yemwe yavuze atari mwiheme inyuma yawe yavuze rero yari afise imyaka 90 na Aburahamu avise ijana maze avuga ati rero nzokugendera bijanye n'isezerano igihe cy'ubuzima nuko Sara ari imbere aramwumva yumviriza mu gihome cy'ihema yaritwengesha nuko umumarayika umugabo yari yicaye hariya aravuga se simuhemu yiwe inyuma inyuma yiwe amaze avuga ati kuki Sara yatwenze avuga kuri ibi bintu emwe bahamagara Sara amaze arabihakana amaze avuga ariko yawabikoze yari afise ubwoba rero Yesu yarabivuze yaravuze yuko imbere y'ukuza k'umwana w'umuntu cyangwa umwana w'ukuza kwa kabiri yuko igihe tubayemo yaje nk'umwana w'umuntu umuhanuzi kuko ibyo bishitse ibyanditswe Mose yavuze ati Uhoraho Imana yanyu azobahagurukira izuvugishwa nawe ameze nkaje twese turazi yuko yari Yesu sibyo rero yategerezwa kuza bijyanye n'ibyanditswe umuhanuzi ntiyigeze yiyita umwana w'Imana yiyita umwana w'umuntu ariko ubu we ni mu gihe cy'ishengero yabonye umwana w'Imana mu nganji y'imyaka 1000 zo umwana wa Dawidi yicaye ku ntebe y'inganji ya Dawidi ariko hagati y'iki gihe tubonera mu byanditswe yuko ategerezwa kwihishura ubugira kandi nk'umwana w'umuntu umuhanuzi kuko ijambo ry'Uhoraho rize ku bahanuzi bonye nta na rimwe riza ku banyetorozi ni ku bahanuzi kandi Uhoraho yavuze ko atacyo akora mu ijambo ry'iwe ridandukanye twavuze ko atabanje kucereka abahanuzi biwe kandi igihe cyihereza ubu dushaka dushasharindwi iyi bibiliya yamatanije amabanga indwi y'ibya Kristo byose ategerezwa kubanza guhishurwa kandi bishobora gusa gusahabwa umuhanuzi twarabirindiriye imyaka myinshi kandi twizera yuko mwemu wiwe ari hagati yacu buko bw'ibyo turabibona rero murabe igihe Yesu yaza murabe nibyo yakoze kugira ngo yemeze yuko yari Mesiya umwe yasize umunsi umwe ya amaze kwakira data yari yamanutse agerera muri we mu ishusho y'inuma Imana ukiva mu ijuru ibyo gito uyu niwe mwana wanje nkunda ubonezererwa ugereramwo nico gituma yavuze ati jewe na data turi umwe data agerereye muri jewe si jewe jewe nkora ibikorwa ni data gerereye muri jewe Yohana yashinze intahe ako yamubonye mwemu w'Imana nk'inuma manuka ibyishwiriva muri we rivuga rite uyu niwe mwana wanje nkunda kandi imbara no kuba muri we murabona kandi yaba muri we uburaba igihe igikorwa cyatanguriye yategerezwa gukora nk'umwana w'umuntu rero uburaba icyo yakoze haje umuntu yitwa Simoni Petero izina ryiwe yitwa Simoni rero nyuma yitwa Petero Andereya yari yagiye mu gikorani cya Yohana hanyuma rero igihe Yesu yaza kandi Yohana aza kuyamwerekanye aramubona hanyuma Andereya abwira mwene se Simoni ngo bajane mu gikorani kandi yari yabwiye we na se wabo nk'uko ivyavugwa ko hazobigihe imbere y'uko Mesiya w'ukuraza kuko hao baye ba Mesiya benshi b'ubuhumbyi boje niko vyamye na ntage yavuze atariko bana nje mwibuke muzomenya koko azobajanye n'ivyanditswa azoba ari muhanuzi ubu ntidufise umuhanuzi yaci imyaka amajana ane amajana kuva kuri Malaki ariko hazoba abantu benshi bazovyitiranya abo tuzaho bari ahari Yesu yahagurutse afata umugwi n'ibindi ariko uyu Mesiya w'ukurazo bari umuhanuzi kandi abaheburayo bose bigisha kwizera ibyo abahanuzi bavuga rukuri ubwo rero uwo murovyi atize uwo twavuze ko atarafise ubumenyi bukwiye bwo kwandika izina ryiwe Bibiliya ivuga ko yari byombi umutungu kandi atize yatahuye ko yari umwana w'Imana yatahuye ko ari Mesiya kuko yari umuhanuzi hariho umwe yamubwiye izina ryiwe iryo ari ryo kandi amubwira izina rya se rero yamenya ko ategerezwa kuba umuhanuzi kuko uwo muntu ntiyaramuzi kandi yahawe imfunguruzo z'ubwami kandi tubona ko hariya hari bamwe bari bahagaze hariya babyumviriza kandi umwe kubwira izina ni Filipo yari afise marize yaritse Bibiliya hamwe n'umugenzi yitwa Natanaeli barondera Mesiya kubwira ibyo yiruka mu misozi nk'urugendo rw'umunsi hanyuma aragaruka rero asanga uyu Natanaeli musigiti cy'umusuko nari kwarasenga hanyuma avuga ati ngurabe uwo twatoye Yesu w'i Nazareti umwana wa Yesu iwe Natanaeli acanye Filipo Natanaeli bambe yari umuntu mwiza yavuze ati ubu hoshobora kuba ikintu cyiza kivi na i Nazareti yavuze ati yemwe gusingo kandi wirabire mubiyo ni inama nziza ngo urabe ubwawe nyenereka kuguma muhira uneguri ngurabe sesa mu byanditswe muri byo mwibaza ko mufise ubugingo budashira Yesu yavuze ati ivyo ni byo binshingi ntahe kubw'ibyo bagarutse atankeka baravuganye gwe yaramubwiye ati urazi wa mutama w'umurovyi adashobora gusinya kuri ya tike yazafiwagura wa munsi ukamubwira urazi se yari hariya mu ishengero izina ryiwe Yonasi uribuka kubw'ibyo yamubwiye ubwo yariyo ndashaka kubibona kubw'ibyo igihe yacayo kandi nkumbure yari ku murongo wo gusengera abagwaye aho Yesu yari sinzi yari kwaragendera mu nyonga za Yesu Yesu yaramurabye hanyuma avuga ati uyu mwisirayeli atari mu bugungi ubu wa mbere avuga ati mbega yamenye gute ko yari umwisirayeli yemwe kubera yari yambaye oya oya abo mu buseruko bose bambara iyi mitamana bambara cyo kimwe kandi yavuze ati umwisirayeli kandi Yesu yavuze ati nta bugungi buri muri we yashobora kuba yabaye umuhumbyi cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose yari kuba yatsikizwe ku mugaragaro yavuze ati muri we nta bugungi buhari kandi rero ivyo vyabaye nk'ibi kuyu bwishime muri Natanaeli kubw'ibyo yavuze ati rabbi ni ryari wigeze umenya yemwe singa ngutahuze sintahura ibi ni ryari wigeze umenya sindigera mpura nawe nazanywe gusa ngaho na Filipo ni ryari wigeze menya yavuze ati mbere wa munsi uwo gihe wari munsi y'igiti cy'umusukoni mu gihe wari kurasenga nakubonye yego murabona yavuze ati rabu uri umwana w'Imana uri umwami wa Isirayeli Yesu yavuze ati kubera nakubwiye ku ibi uritseye rero uzobona ibihambaye biruta ibi rero hariho abari bahagaze hariya ubu nkumbu mu nkundire ndabigishe gatoyi hariho abari bahagaze hariya barabi n'abaherezi kandi bavuze bati uyu muntu akoreshwa ibina Belzebuli kandi Yesu yarahindukiye maze avuga ati ndabaharira kuri ibyo kuko impongano ntiyari bwabe ariko umunsi umwe ntemu yera zoza kandi akore cyo kimwe yavuze ati kandi kuvuga ijambo rimwe rirwanya ibyo ntibitso kwigera biharirwa muri iyi si eka mbere no mu yizoza kuri wa mugore wo kuri ryariba umunyasamariya rero hariho ubwoko butatu bw'abantu kwizi twoshobora kuba twirabura dufise ibara ry'inginagina umuhondo icyo twoba cyose ariko kuva mu maraso amwe kuva mu barazamwe kandi hari ubwoko butatu buva mu ihanga rya Hamshemu na Yafeti kandi abona abayuda abanyamahanga n'abasamariya igice cy'abayuda n'abanyamahanga rero twebwe abanyamahanga bo mu Bwongereza twari abapagani dusengera ibigirwamana ntitwari turindiriye Mesiya nuko igihe Yesu yigaragaza ubwiwe nk'umwana w'umuntu ubu nimwumvirize neza hanyuma nca ndangiza igihe Yesu yaza yari afise inshingo yo kugaragaza ibyo ababwishwa n'Imana bavuze ko yobaye nuko hari imbere ya Isirayeli yamenyekanishije ubwiwe imbere ya Petero na Natanaeli nabo bandi bahariya nk'umwana w'umuntu ariko ashaka guca Isamariya kandi aragenda I Samariya hanyuma hari ahasanga umugore yicaye ku iriba turazi iyo nkuru kandi mu gihe we baraga bariko baganira yaje kuvoma amazi yabuze utwo kunywa hanyuma yabuze ubu hari ubwigunge hano ntidushobora gukora ibyo kandi ndi umugore w'I Samariya hanyuma wewe uri umuyuda ntidufise yavuze ati ariko iyo umenya uwo uri kuravugana nawe wo musabye utwo kunywa yavuze ati yemwe iriba ni rirerire uza kuvomesha iki hanyuma iki yago acarabananije kugeza ahakora ku mpemu yiwe hanyuma igihe yamenye impemu yiwe yaciye abona ingorane yiwe yari yo ni bangahe babizi ubu ni bangahe muri mwebwe ba bashitsi muzi uko ari ukuri uko n'ukuri uko ari ukuri hanyuma y'iki yavuze genda uzane umugabo wawe maze uze hano yavuze ati nawe vise hanyuma yavuze ati uvuze ukuri kuko ari vise batanu kandi n'uwo muri kumwe ubuze umugabo yaciye ahindukira rero ntiyari inkuzi ntiyari nk'abo baherezi bavuze bati afise dayimoni n'umunyamareba cyane ikintu kinaka yarahinduke hanyuma avuga ati mugenzi ndabona kuvugishwa n'Imana rero ntibitwigeze tugira umwe mu myaka amajana ishengero ntirimenyereye ikintu nk'icyo ariko turazi ndazi kuri umuvugishwa n'Imana ubu ndazi ko turi muri Mesiya kandi igihe Mesiya azoze ibyo ni byazokora ubu bibiri yivuga iti Yesu ko yarejeje n'umunsi niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira nambi cyari ikimenyetso cyasizwe cyo kugaruka cya Mesiya hariya ku Musamariya n'Umuyuda rero nticabaye imbere y'abanyamahanga nta na hamwe muri bibiri Yesu yigeze abikora imbere y'abanyamahanga bari batise imyaka amajana ane yo kurondera Mesiya dufise imyaka ibihumbi bibiri hamwe n'ugutegurwa kwabo kandi kugira turindire Mesiya rero nimba icyo cyari ikimenyetso kiba imbere gusa yuko igihe cyo abo kirangira gitegerezwa kutubera ikimenyetso kuko yasezeranye yuko umwana w'umuntu yo kwihishura ubugira kandi umunsi isi ihinduka nka Sodomu ubugira kandi kandi umwe wese arazi ko ari ho tugeze murabona rero ndizera yuko Yesu Kristo ashitse ijambo ryiwe ibyanditswe byose bira umekewe sinizera yuko twoba dufise rimwe ry'ukuri hanyuma tugacirwa urubanza kubwa ibyo hamwe twokongera ijambo rimwe kuri iryo canke gukura ko ijambo rimwe byashiriye Yohana 2:2 niko havuga ndizera yuko ni wa wundi nyene cyo no munsi nibihe bidashira mu byukuri nduba habari teriko bwo guhagarara mu gihe cyabo aba metodiste kubwo guhagarara mu gihe cyabo n'abapentekoti kubwo guhagarara mu gihe cyabo ariko tubaye mu kindi gihe tubaye aho ahahozwe imutumba intimati migishishwa ibishaka kumera nk'urugano ariko urugano ruri mu gishishwa igishishwa cyafashije gusa urugano kururinda ubushuhe bw'izuba ntiburi turire ubu rero amadini ariko aruja kure kugira ruje mu kubaho k'umwana ngo rwere rero turi mu ndi mu nta dini rizosubira kuja hejuru iri ni iherezo ryaryo twaronse igihe cyose hafi imyaka itatu igihe ubutumwa bwaratanguye baca babugira idini ubu bambumbumaze imyaka 20 kuva butangura kandi nta dini ntibishoboka turi mu gihe cy'urugano igihe cy'iyimbura ndashobora kumva imashini y'iyimbura ihambayiza umunsi umwe tugiye kuzotaha uko yararejo n'umunsi niko ari niko azokwama ibihe bidashira rero sindi wariko ndi umusabyi wiwe sinizera yuko worambika ibiganza ku bantu ukabaha ingabire kuko ingabire z'imana no guhamagara kwahita byicuza byaratoranijwe n'imana gushiza mu bihe n'ucumwana n'umwanya w'ico gihe kandi umuvugishwa wa bibiliya arazi yuko ari ukuri mose yavuze mu gihe ciwe yeremiya mu gihe ciwe abandi bose yohana umubatizi mu gihe yesu yari mu kugiye kandi turi mu gihe ibi nibyo bitegerezwa gushika kandi ndamenyesha yuko ari muzimu no munsi hamwe na mpemu wiwe nyuma y'ibihe ndw'ibyishengero turi mu gihe cy'ishengero rya Rawudiyo magara wanyuma kandi gisumba ibindi byose ubu kuko asizwe hanze y'ishengero umwibuka umwana w'umuntu kandi yashizwe hanze mu ishengero sidini kandi sidi ariko mu ntanze hanze y'idini murabona ntari indi shengero yakoze Rawudikiya yo nimba uwari wa mpemu ivyo arabita data wo mu ijuru rero ndagushingiye nta y'ukuri rero nimba ibi ari ukurira nka nk'abanzi yuko ari byo mwami ndizera yuko ari ukuri washinzi nayo navuze ukuri mu izina rya Yesu Kristo amengira mbazi ikintu kinaka kanya gatoye sinari kugira ukurobanura impemo mu murongo kuko nibajije ko mwese mumaze kuja mu gikorwa cyane ariko kuri aba bantu bari ngaha bamwe muri mwebwe muri yo hanze muje mu gusenga hamwe mureke umuntu munakaje ku murongo cyangwa ikintu kinaka kandi rero nimba Yesu Kristo aza gufata uyu muntu ntibiza gukora mutariho nimwe mubikora rero nimwumve umugore umwe yakoze akumwambaro wiwe umunsi umwe hanyuma yarahinduka yavuga ati ninde yankoze ko bose bavuze bati ye Musa cyanke Petero yavuze ati ye mwumugi wose uriko uragukora kayavuze ati uriko ndu ariko ndumva afise intege nke cyanke inkomezi zampfuye mu inkomezi n'ingufu hanyuma yavuze ati ndumva afise intege nke hanyuma niho yaraba hirya no hino kuri wa mugore gushika mubone hanyuma yamubwiye ibijanye n'ikibazo ciwe cy'umubiri cy'umurindi wa maraso y'uko ayavuza tukwizera kwayo kuragukije n'ivyiza ubuwe ni wa wunde nyene juno munsi n'ibihe byashera kandi sezerano rishasha ca gitabo c'abaheruburayo kivuga kiti ubunyene ni umuherezi mukuru wa gusengera ashobora gukogwa ko n'ububabare bw'intege nke zawe ubu ngaha uyo harya ubya harya n'umwe mu barwayi ngaha ingo rero haba ku bariko bumviriza si nkora ibikugira inigerekane bagenzi ubu mureke kwiyumvira ibyo mwibuke ndacakira ibyumviro nyiba nibande bazi yuko ari ukuri ba akandi babibona ngaha hari umugore ntarigera mbona nta kintu na kimwe ndamuzi ko birashoboka ko twavuganye ku birometero byinshi kure na kure kandi dusumbanye imyaka kandi ngaha duhagaze ngahino rino joro turi ngenzi umwe ku wundi sindamuzi ubu naciyumviro mvise ngaha na he wera Yohana kandi ubugira kandi umugabo ahura n'umugore sindi Yesu kandi nawe si wa mugore ariko ngaha birasa gusa hanyuma yavuze ati bikogwa nkora namwe muzobikora si bisaba kwizera k'uwo mugore akubikora nta kintu nzi kuri wariko ubu nimba navuze kuri rero Imana itegerezwa gukora kuvuga ko ari ibyo abo ntakuzi nimba Imana yo mwijuru akandi navuze kuri urizera yuko ibyo navuze bijanye n'ibyo ari ukuri umuriyemera ibyo kuba ko ari ukuri uravyizera sino aha agaraye ngaha imbere y'iyi bibiliya hanyuma ngo ngerageze ko iyo by'umuntu na kumuntu angana nanje ko no menya ko ntegerezwa kuzohura n'Imana hakujya ku ntebe y'urubanza dutegerezwa guhagarara hari umunsi umwe ibyo turabizi ubu nimba Imana ishobora guhishura kuri je weekend kinaka mu bugingo bwawe w'ukuzi yuko ntazi ikintu na kimwe mu bugingo bwawe ese no menya ikintu na kimwe kuri ibyo bitoyerezwa kuba bivuye ku nkomezi zo mu ijuru kandi rero habaye hahawe ho kwiyumvira ico izo nkomezi zari ubu kuri mwebwe bashasha mwaje ubu ndavize ukuboko kwa ubu ndabasabye ntimuje hirya no hino ubu nyene kuko murabona umwe wese muri imwemwe mu gihe mpindukira murumva gusa nkugukwegwa kuva hose murabona muri abantu kandi mufise imwemwe kandi muri imwemwe nimba mutaruko mwarapfuye rero mwubahe gusa akanya gatoya gusa kandi mwebwe bantu hano musenge sinari niteze ibisi nigeze nza kubwiri joro ndagatoya gusa naje gusengera abagwayi ariko aba ni bashasha bacu muri seri byo nimba umwami ashobora kubyigira ingorane yawe yari yo canke uri ngaha kubera iki kintu kinaka wakoze canke wategerezwa kuba warakoze canke ikintu kindi kintu mu rero muri zera ni vyiza ndiko ndagerageza gushikira impemu yawe murabona ibyo nibyo ndiko ndagerageza gukora ku nkuko yakorewe na wa mugore kwiriba yavuganye na we gatoya murabona yari ko arasaba amazi y'ukunywa kandi nibyo ndiko ndagerageza gukora no gufata ibyumviro bya sugusoma ibyo ariko kugerageza nkuko yakoze gutaho ibyumviro bya uri hano kubyi ikibazo cy'umushishito uraribwa mu mushishito ibyo nibyo namba ari byo tuzi ikiganza cyawe urizera ubu si byo ariko urashonje ikindi kintu urashaka umubatizo wa mwemu yera zungagize ikiganza namba ari byo murabona nabonye umuco umanuka kuri we hanyuma hanyuma urasubira inyuma muragenda kandi wagira ntemuyera mu izina rya Yesu Kristo inyishu urizera ubu umuntu mushasha ubu uravuga rero hano murabona iyo ugusigwa gutanguye rimwe rero kubanda murabona neza na neza uwo mugore agihaguruka ari ngaha ari hano uyu mwanya aramenye ko hariho ikintu kimukijije niba ngahe bigeze kubona ifoto y'iyo nkingi y'umuriro wa muco hariya Washington DC murabona ubu nifuza ni nkurugi urundi rwego ndiko ndagiye ndayitegereza iri hejuru iruhande y'umugore ndiko ndayitegereza ubu uyu mugore sindamuzi na gatoya sindamuzi kandi ndakera ndakekeranya cyane ko yobanzi gusa turi kumwe mu gikorane n'ivyo gusa ariko nambi imana ishobora kumbwira ikintu kinaka kuri we cyangwa ikindi kintu cyo mu gihe giheze wonyizera ko ndi umuhanuzi wayo umukozi wayo wo kwizera n'umutima wawe wose ni byiza nini bikore uri hafi yo kubarwa kandi uzobagwa ikiganza nta kibanza bihari ariko ni indwara y'iminsi mu kiganza cyawe ibyo byatewe n'isanganya kandi wotegerejwe kubagwa wizere hanyuma ntuzotegerezwa kubagwa mu gihe wo kwizera gusa n'umutima wawe ego ingo ubu urizera ibyo isezerano ryiwe ego kiri kwizera gusubu agusa ntukekeranye izere gusubu hano hareka uyu mugore umwe kubera ko uyu mugore amerewe nabi urabona icyo gitutu cirabura nibangahe babonye ifoto yafashwe igitutu cirabura c'urupfu kiri hejuru y'uyo mugore ku muri uyo mwanya imana nitamufashe ntashobora kubaho afise ikivyimba kandi ikivyimba mu kuboko mana mukundwa namburi hano cyane wewe uzi ibintu byose ndagusenga mana mukundwa ukize mushiki wacu mureka abeho data kubyicubahiro cyawe ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo amen mumerewe gute uri umuhunga hambaye mwiza iya abanyoko wawe yarakiriho yoba yafise imyaka nk'iyawe ndavyibaza ari mu cubahiro iri joro yahora ansengera iminsi yose iyo ngiye mu gikorane nabwiye umwana mawe imyaka 85 imana ihenzagira umutima wawe mushiki wacu ubu sindakuzi na gatoya ndibaza turatandukanye mu myaka yacu kandi sindakuzi sinari bwakubone turi abantu babiri gusa bahuriye hano ku isi ariko uri umukristo uri uwizera kubera impamvu nzibyo nukungene numva impemu yawe uri waranyakiriye urabona kandi nizera ko ari mpemu yera kuko ivyo bitanga ibikemurwa n'ibikorwa vya mpemu yera murabona kandi ndazi ko ari we kandi ndazi ko iki kintu tuvuga ari ukuri rero ndazi ko ari ukuri ubusinzi ikitagenda neza ariko hamwe umwami Yesu yo mijuri ikitagenda neza muri wewe womenya ko ari byiza cyangwa atari byiza cyangwa akambira ikintu wakoze cyangwa icyo utegerezwa gukora wo kwizera ko ari wa wundi Yesu nyene wa wundi nyene yashobora kubwira Filipo ko aho yari kubwira Simoni izina ryiwe irya ariryo urizera ariko ari wa wundi nyene ingorane yawe n'ingorane ye mara nivyiza neza na neza none sibyo urizera ubukondi umuhanuzi wiwe izina ryawe ni umupfasoni Bayer umupfasoni Bayer Bayer nka Bayer Spirit ivyo ni vyo urakize bandanya Yesu Kristo aragukijije imana iguhezagire urizeye ubu namba ufise gusa kwizera ntukekeranye ubu mu by'ukuri nturi ngaha ku bwawe uri ngaha ku bw'uwundi muntu n'umugabo kandi ntari ngaha mu musazawe uwo musazawe ari mu bitaro by'indwara zo mu mutwe fata karya gatambara ufise mu kiganza cawe mu gihe mwema ari kuri wewe ukamurungikire ukamushireko ntukekeranye azova muri ibyo bitaro kandi akiriwe abyizeye imana iguhezagire uvuze yuko uwavuze uti urya mu marayika mu gihe cya nyuma hariya yari yahindukiye uje umugongo yemwe murabe sinjya kuraba uyu mugore namuteye umugongo ubu mupfasoni umubyeyi ushobora kunywa kunyumva vuga uti ego umwami Yesu ni yampishura ingorane yawe igihe ndaba ngaho uraja kumenya namba ari ukuri cyangwa atari ukuri ibyo ni byo urizeye rero ko ari ugushitsa ibyo Yesu yavuze ati ibyo koretse mu minsi ya nyuma nk'uko byari bimeze mu minsi ya Sodomu urabyizera urafise ihungabana ryaba apfasoni ingorane y'abagore wizere n'umutima wawe wose ubu bizogenda neza kandi ushobora kuja muhira no gukira imana iguhezagire namba ushobora kwizera urizeye ko imana ijya gukiza iyo ngorane y'umutima yemwe guma gusa ugenda uvuga uti urakoze mwami izere urabyuka mu gitondo bikakugora kwihindukiza indwara ya muhekenyi n'ikintu kibi ariko Yesu Kristo niwe akiza indwara ya muhekenyi urabyizera ugende ku ruhande rw'ibarabara ku ruhande umanuka ndakubona ubikora ntuzosubire gukora ibyo ukundi namba uja kwizera urizera ko narungitswe muri iyi ntumbero rero mu izina rya Yesu Kristo ni muvemo amen. ufise ingorane y'umushishi, turizera yuko Imana ija akukureka ugataha imuhira, ugafungura ibyo mu ijoro bikakumerera neza. Itahire ufungura ibyo mu ijoro witere, maze uraja kuyumva neza. Uterwa n'intege nke, nivyo, kuko umutima wawe umerewe nabi, nivyo, ntabyo ugifise ubu, genda ubyizere. Mbega byomera gute ntagize ijambo mvuga kuri wewe, maze nkakurambika ku ikiganza gusa? Wovyizera naho nyene ko womeregwa neza. Ingo Data mukundwa wo mu ijuru, ndasenga ngo uje ubigeze umugore, kandi uhe umuhegomeregwa neza, mbicishije mu izina rya Yesu. Amen. Mbega n'abantu bangahe hano bizeye, ni bangahe mubashitsimo bantu mwese? Gusa mwiyumvire, kandi birangora kubona abantu bacu ubu. Gusa mwibuke iyerekwa rimwe ryatumye umwami Yesu abagoyigoyi, ni bangahe babizi? Umugore umwe yamukoze ko Daniyeli yabonye iyerekwa hanyuma yagize ingorane mu byiyumviro bye mu mutwe wiwe mu minsi ya nyuma, ni bangahe bazi ivyo? Murabona ivyo ni vyiza? Ubu ni bangahe muri mwebwe bantu mwizeye ibyo ko ayu ari mpemu yera muri yavyizeye? Numu ese jewe ubu mpemu yera? Ubu hari umuntu ahagaze hariya yizera ibyo? Nawe ubu bamwe bamwe benshi muri mwebwe bantu baranze amakarata yo gusengerwa ko nshaka, umwe wese agiye kuba mu murongo wo gusengerwa ahagarara umwanya muto. Raba, ndashaka kubaza ikibazo gikomeye. Mwirihanganye ibyaha byanyu, mwarihanye ibyaha byanyu bihari, murizeye? Mwarihanye kandi mwizeye ko mugiye gukira? Mwarihanye ibyaha byanyu byose no gutunga amatunganya amakosa yose? Duzi ibiganza byanyu nama mwarabikoze imbere y'Imana ko mwizeye ibyo, kandi ubu n'ibiganza byanyu hejuru nibyo murizeye ko hasabwa mpemu yera, kandi uyu ni mpemu yera yigaragaza gusubwiwe hagati muri mwebwe. Murabyize n'umutima wanyu umwe? Murabyize rero umwe wese muri mwebwe ashobora gukira? Ubu murafise ukwizera akugukira abakozi b'Imana bicaye ngaha? Murabizeye abo bagabo nabo mubibona gute babasengeye? Umwe wese hanyuma rero mukaza hafi maze tukabarambikako ibiganza. Ibi bintera intege, ibyo bibandanya gusa, bibyankora ko gusa, kandi ndiko ndaja muri Afrika y'Epfo inyuma y'ibi, kuko yo Mana wenda murazi ukubwo bimeze hariya ho udashobora kuvugana n'abantu, kandi haba twiteze n'imiburi ibiriho amajana tatu mu gikorane kimwe. Rero mwizere gusa muri ngaha muri Amerika, mwarabibonye byinjira kandi bisohoka. Mana mukundwa, abantu bari ico bakeye bafise ico bakenye, kandi sinzi iki kintu ushobora gukora Data kubemeza biciye mu ijambo ryawe ko ari Imana idahinduka. Nizera ko tumaze kubona ibintu bihambaye byinshi mwami, hamwe no kurya ku meza yawe ifungurwa iryoshe nziza y'ubugingo budashira kugezaho. Twahindutse kandi turayimenyera, yabaye ikintu tumenyereye, ntituri tuyegera neza mwami. Tubiravye kandi ndiyumvira ku bwanje, mpagaze ngaha ntategerezwa kuba ndi ku mavi, nzi yuko aha nyene uyu mpemu yamuzuye mu bapfu yahagaze hano nyene, mpemu yera muri we igihe yaba ku isi ari hano ubu. Kuri twebwe aboro b'abanyabyaha tutabereye biciye mu bantu bigura kibibwiwe n'imbabazi yaguze ubuzima bwabo, kandi turi hano uno munsi tubandanye igikorwa ciwe nk'uko yavuze ko twobandanije igikorwa ciwe. Ibi bikorwa nkora namwe muzobikora, yasezeranye ibi bintu kandi arabyemeza hano ku isi. Mwami ndagushimiye ko no harugwa mu bantu bawe muri uno munsi wanyu, Mana mukundwa. Abo bantu bahahagaze barwaye Data, nta buryo bwo kubakiza mfise, na wewe ntabwo ufise ubu warabakijije mbere, ni kubw'imishishagu yawe twakize kugwa. Data, ndasenga umuntu wese aza guca hano igihe tuza kubasengera, baze kuza nk'abagendera munsi y'umusaraba, kuko bazi hejuru y'igitutu cy'ugutekeranya. Mpemu yera yaragize yaragaje ari yigaragaje ari hano kuri arutari, Kristo w'Imana ari hano neza mu gikorane. Uharira icyaha cyose ukureho, ukutizera kose, kandi reka umwe wese muri bamwakire bace muri ino murongo mu izina rya Yesu. Ndabisabye, amen. Yego, nibyo. Ubu nshaka kubaza ikintu kimwe. Urashobora mwene Data guhagarara hano hamwe nanje? Murabona ngiki kintu kimwe kuri we? Abavuga butumwa benshi baja mu gisagara hanyuma basengera abagwaye n'ibindi byose, hanyuma igihe ikoraniro rigiye abantu baba bubakiwe kuri wo muvuga butumwa, murabona byose ibyo bantu? Abo bantu ndatekeranya umwe wese muri iki genda bizi ahari ukwigana kwinshi, ariko sinza kuvuga icyo nagira mvuga, ariko aba bantu bashobora kutabikora uko n'ukuri, kandi ndabikekeranya gose, ariko abashizweho n'Imana kugira ngo barambike ku biganza kubagwaye nka jewe cyangwa ubundi wese Imana irishura amasengesho y'abantu yo kwishura amasengesho yose ahari. Yesu yatanze igikorwa ati bino bimenyetse ntiyavuze ngo bizoboneka kuri William Branham ra Robert n'abandi bazoboneka kubize kandi bana bagabo bano bagabo bujujwe mwemu y'Imana n'abantu babatijwe na mwemu yera nyine uwo mwemu yera ari ngaha akora igikorwa gusumanya wose uheze aracari ngaha ari kuri umwe wese muri bano bantu urabona kandi bose bujujwe nawe. Rero ngira ndababaze bagire imirongo ibiri ngaha ku mpande z'uyu murongo nimba bashobora kugira ngo bashobore akurambika ko ibiganza byabo ko bagwaye nabo uko barengana kandi ndashaka abafise amakarata yo gusengerwa bahagaruke amakarata yo gusengera ko gusa bahaguruke baje hagati mu murongo w'intebe hanyuma abandi musenge iminota mike y'igusubu muhaguruke buri ruhande muhagarare gusa imubambo n'ubwo ruhande rwanyu muhagaruguru ugarare ku ruhande rwanyu hanyuma rero barabahamagara gusa mu gihe mubona uno murongo ngaha uheze mureke uno murongo winjire muri uwo uyu ni wahera mureke winjire muri uwo hanyuma mu gihe muza rero mwibuke mura aza kwegera gusa mu gihe mwizera ni bangahe muri mwege muzi mwumva gusa mu mitima yanyu yuko mwasengeye akandi yuko muza gukira mu gihe muciye muri uwo murongo muduze ibiganza byanyu muvuge muti ndavyemeye Kristo ubunyene gusa kubera ko we yategetse ko ukora bino bintu. Ubu ndasengera umwe wese muri mwe turaza gusenga ndasaba mushiki wacu Rose cyane ubundi wese ari hano kunanga ari haruguru mushiki wacu Rose urashobora kuvugiriza ndagusabye muganga mukuru uba ari hafi ku bwacu kandi mureka abantu kandi abantu bose musenge kandi nkuko bariko baca muri uwo murongo w'amasengesho ndizera umwe wese araza gukira Imana ihezagira aba bantu bose rero mugume mwunamitse imitwe y'amamaze musengeranire mube imvuga kuri bose murabona uko niko wamuvuga butumwa toyo mubatise yarose mpemu yera rirya joro yari kwari yumvire muri ibyo gusa yaciye harya rimvuga kuri rwose hanyuma agwa akomurwi wabo bose mutegezwa kuba imvuga kuri kumana ubu yagaragaye kwari kumwe namwe ari hano rero igihe umuntu wese ababwira yuko ibari umurwi w'ibishobisho gusa murazi birenge y'ibyo busivyo mwebwe bashasha ariko ara ari garagaza ubwiwe niwe kandi nta wundi yoshobora gukora ibyo ibindi birigera bikogwa kuva mu gihe cy'intumwa byarasubiye kugaruka kwishengera nkuko byase ubu mwami abahezage ubu mwebwe bantu uko muca muri uwo murongo muze musenge umwe wese wa muganga mukuru ari hafi Yesu avyura abahenutse ubu mu gihe muza muze mwunamitse imitwe yanyu mucubahiro murenge bano bantu murambitse ku ibiganza uracakira ijwi nk'iry'abaserafi ibyo nivyo ibyo mwijoro ikintu ikintu gisanzwe gusa cy'ukubaha icy'Imana yavuze mukora narabonye ibyo bishika kenshi murabona ibyanditswe ntibyigeze biduteye egeka gusengera abantu bivuga gusa biti murambika ibiganza ku barwaye bazokira ubuheruka gusa yoni nsize simvutse ubuheruka icyo kintu cyabaye kuri mutwe wanje ubu haheze hafi imyaka itatu cyangwa ine cyangwa irenga twari ngaha nyene muri California abagore babiri baje hafi yaho umwe muri bo yari afise ikibyimba mu maso y'uwundi yiwa nawe yari afise ikibazo cy'umushishito hanyuma bizeye ko nyene gusa n'abarambitse ku ibiganza hanyuma ndavuga nti ubu ndakoze ibintu y'izina rya Yesu haheze nk'ukwezi uwo mwigeme yari kwaragerageza gufu na cha kibazo cy'umushishito ntiyashobora kubikora igitondo kimwe ukwiyumva neza kwaje kuri we niko yavuze hanyuma caja gufungura hanyuma yirutse kubwira umubanyi wiwe maze umubanyi wiwe yari kwarasamba agura amashuka nkuko agerageza kurondera cha kibyima caca mu maso yiwe iryo joro murabona ni mwirizere gusa bagenzi namba abikoreye umwe araza kubikorera mwese kandi ni ikintu cyoroshye kubirambika ku biganza kandi nibyo yavuze dukore ntitwitsi tuzi ingene ivyo bikora sinzi ingene bikora n'isezerano ryewe gusa yavuze ko bizokoreka kandi naronse ibihumbi n'ibihumbi giza ku isi yose barakira Imana yasezeranye kubikora kandi n'isezerano rya murabona turavyizeye gusa ubu twese tugiye kuza hano namwe mudashobora guhaguruka nimwegere hafi kandi turaza kubasengera ubu nshaka umwe wese muri mwebwe bantu muje hano neza murambike ku biganza munimba musha ahanyene kandi ndashaka guhagarara hano ndasenga ku hanyuma ndabarambike ku biganza nanje nibyiza injira hano mwegere mwese ubu nimuze bashobora ashikira mana mukunze mu izina rya Yesu Kristo turasengera abantu bamwe muri bo barababaye baramugaye abo ibiganza by'abakozi b'Imana mwami bigenda bisubira inyuma biva kuri umwe bica kuwundi ndagusenga ngukize umuntu wese muri bo reka mpemu yeraze kuri aba bantu mukuru umwe wese muri bo data kandi si inkome zizima zoba twikira kuri aka kanya maze bashobore gutaha imuhira bakize tumenye ibi yuko Yesu yavuze yuko nibarambika ibiganza ku magwa bazokira barabisezeranye mana mukundwa turabyizera turabyizera turabivuze kandi tuzi ko ari byo ako bw'ibyo abantu barakira mu izina ry'umwami Yesu Kristo ndabahezagiye bose amen imani bahezagire umutima wanje wemeye ubukira kuko umwe wese muri mwebwe navyizeye muravyizeye hamwe nanje umwe wese ubu birahagije nababwiye ukuri nkuko ndabizi nabakunda kandi Imana ibahezagire kandi ndizera n'umutima wanje wose ko mugiye gukeka kandi imigisha yanjye ishobore kubana namwe mwese mubu Imana ibazigame kandi barinde muri mu masengesho yanjye muzosengere mu bihendi zoba ndi muri Afrika nk'ubu ndabakunda hanyuma tuzosubira kubona nejo mu ijoro.